tuguma tunywa. Ay, bamwe zikabashika baragaragara. Ay 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 ay, wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Sikia chuma duserebuke abo banse batubise tubere kuko bimeze. Ah, bareke bagende bayame banyawe. Abiyumva begere tucungera karere. Dufise amahera tukagira umutima tumira bajama. Uyu munsi naganura wetagumutana. Wetasana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Ay 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 ay, wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Sikia chuma munywa mwigerere none raba byagyoshe na ucugire kubuge bugize. Wabonye shisha, wabonye shisha tumera mababa.
Tumera mababa
ubonye njabuka. Ubonye njabuka ucura guruka. Ah 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 ah, wetagumutana. Tuguma tunywa. Ay, bamwe zikabashika baragaragara.